mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanyi inshuti zacu mwiriwe neza mu Rwanda, muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Ingingo z'ingenzi z'aya makuru twabateguriye muri aka kanya. Mu Burundi uyu munsi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yagiranye inama n'uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi.
Rejeje inama ibintu bimeze neza, hanyuma twibaza yuko imbere yuko umwaka uhera bijya bihano mwumvise bishobora kuba byahavuye imbere birashobora kudashika mu mpera z'umwaka.
Uyu ni Ministre Albert Shingiro ushinzwe ububanyi n'amahanga mu Burundi, nyuma rero y'inama ye n'uhagarariye umuryango w'Uburayi muri iki gihugu. Polisi ya Uganda yahagaritse abarundi kazi 41 bari bagiye gucuruzwa mu bihugu by'Abarabu. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, impanuka ya bisi yahitanye abantu bagera kuri 40 mu burengerazuba bw'igihugu. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kohereza amato y'intambara mu nyanja y'umukara, Mer Noire, mu gihe mu karere hatutumba intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu bagera kuri 40 bahiriye muri bisi yari imaze kubirinduka irashya irakongoka ni mu ntara ya Kwilu mu burengerazuba bw'igihugu. Ibindi tubibaze Fidele Niyongabo.
Iyo sanganya ryabereye hafi imihana yahitwa Kiwawa mu buseruko bw'umugwa mukuru Kinshasa. Iyo nkuru yatangajwe na buramatari w'intara ya Kwilu, Willy Itsundala, amenyesha ko mu bantu 31 barokotse muri iyo sanganya 9 muri bo bakomeretse bikomeye cyane. Amasanamu yahererekanijwe ku mbuga ngurukana bumenyi yerekanye bisi yagize iyo sanganya irikira ku muriro, ivyamwa byari muri iyo byasanzaye mu ibarabara. Impanuka z'inkumbi zirakunda kuba muri Kongo, igihugu kingana akarere k'Uburaya bwo mu burengero mu bunini. Amabarabara muri ico gihugu ameze nari kubera kutitabwaho neza. Ugwego rw'igihugu rujejwe kwirinda amasanganya mu mabarabara rumenyesha ko habaye impanuka inshuro 1895 mu mabarabara yo mu ntara ya Kivu yo mu Buraruko mu mwaka w'2019 wonyene, aho abantu 261 bahasize ubuzima.
Fidele Niyongabo komereza muri Chad, aho abantu benshi batawe muri yombi baregwa gutegura ubwicanyi mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu azaba ejo bundi ku cyumweru.
Abo bantu bahagaritswe bagirizwa ko bari bafise imigambi yo kugandagura abanyepolitike bakomeye no guturitsa amabombe mu bibanza by'amatora hamwe n'icicaro c'umugwi w'igihugu ujejwe amatora imbere y'amatora yo ku munsi w'Imana. Abanyapolitike bari mu bahagaritswe bagirizwa ko bari ko bategura kwica abanyapolitike batavuga n'umwe na leta n'abaserukira amashirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu bafise umugambi wo kubishyira ku gatwe ka leta. Abaserukira amashirahamwe aharanira agateka ka muntu n'abanyapolitike batavuga n'umwe na leta batangaza ko bategetsi bakandamije abatavuga rumwe na leta imbere y'amatora yo ku munsi w'Imana. Perezida Idriss Deby ariko arondera kongereza ikiringo cy'ubutegetsi bwiwe kimaze imyaka 30. Umunyapolitike bahiganwa Yaya Dilo ari mu kinyegero kuva abantu babiri barimwo nyina wiwe bishwe mu gitero cyabaye muhiriwe mu kwezi kwa kabiri. Abatavuga rumwe na leta basavye abanyagihugu kutitaba amatora mu ntumbero yo kwiyamiriza ubuyobozi bwa Perezida Deby. Imyirekano yabaye mu bwicanyi yaradutse mu gihugu cyose inyuma yaho Deby atangarije mu kwezi kwa kabiri kwazo kwitoza mu kindi kiringo cy'imyaka 6.
Mu gihe intambara itutumba muri Ukraine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yohereje amato y'intambara mu karere, Turikiya yemeye kuyaha inzira. Nibyo Tim Ishimwe atubwira.
Guverinoma ya Ankara muri Turukiya yatangaje ko yamenyeshejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri wa gatanu ko abiri mu mato yayo y'intambara azanyura mu nyanja y'umukara kugeza itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatanu. Ni mu gihe Uburusiya bwashyize ibirindiro by'ingabo zabwo ku mupaka uhuza na Ukraine mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Harashize igihe gito hatutumba umwuka utameze neza hagati y'ingabo za Ukraine n'ingabo zitavuga rumwe na leta zishyigikiwe n'Uburusiya mu karere ka Donbas ko muri Ukraine. Ubudage bwasabye Uburusiya kuvanaho ingabo zabo mu gihe Moscow ishinja igihugu cya Ukraine ubushotoranyi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Turukiya yavuze ko biciye mu masezerano yasinywe Montreux mu Busuwisi bohererejwe ubutumwa iminsi 15 mbere binyuze mu nzira ya diplomasi ko amato abiri azanyura mu nyanja y'umukara kugeza ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatanu. Amasezerano ya Montreux yo mu gihumbi kimwe 1936 aha Turukiya uburenganzira bwo kugenzura imiyoboro ya Bosphorus na Dardanelles no kugenga amato y'amahanga atwara ibicuruzwa.
Tugarutse muri Afrika, muri Djibouti by'umwihariko abaturage biriwe mu matora y'umukuru w'igihugu, umwe mu bakandida President Omar Gele uri ku butegetsi kuva mu 1999 arashaka manda ya gatanu. Ibindi Fidele Niyongabo.
Gele afise imyaka 73 muri iki gihe, ariko ahiganwa n'umukandida yigenga Zakaria Ismail Farah yahagaritse kwiyamamaza kirikare avuga ko atashobora kubikora mu mutekano. Abanebagura umukuru w'igihugu bavuga ko ari umutegetsi atwaza gahotoro, yamara abandi bamubona ko ari umutegetsi ari inyuma y'iterambere n'umutekano w'igihugu. Djibouti kiri ku nkengera z'ibahari ritukura Mer Rouge, ni imwe mu nzira yo mu mazi iri mu ruja n'uruza rukomeye mpuzamakungu bw'ubwato utwara ibicuruzwa. Perezida Gele ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe 1999 inyuma y'urupfu rw'uwo yasubiriye Hassan Guled Abtidon, perezida wa mbere wa Djibouti. Icyo gihugu cyahoze gikoronijwe n'Ubufaransa cyaronse intahe y'ukwikukira mu mwaka w'igihumbi kimwe 1977. Yaheruka kubwira abamenyeshamakuru ko yumva adashaka kuguma ku butegetsi, ko yamara yishyuye ku vyifuzo vy'abanyagihugu, amenyesha ko aribo bamusavye gusubira kwitoza bifatiye ku iterambere yabazaniye. Abantu barenga 225,000 bariyandikishije kugira batore ku banya Djibouti 600,000 baba muri ico gihugu. Djibouti kigizwe n'ubwoko bw'abasomali, abafa n'abarabu.
Noneho tujye muri Mozambique. Leta yohereje abaganga bo gufasha kumenya abantu 12 bishwe baciwe imitwe mu bitero by'abarwanyi ba Kiisilamu byabaye mu kwezi gushize mu mujyi wa Palma mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru y'igihugu. Eugene Mukankusi aratugezaho iyi nkuru.
Umutegetsi mu gipolisi n'umuvugizi w'ingabo bavuze ko abishwe byabonekaga ko bari abanyamahanga nubwo bitari byemezwa. Umukuru wa polisi mu karere mu ntangiriro z'iki cyumweru yabwiye televiziyo TVM ko asubiye mu mujyi nyuma y'igitero yafashije gushyingura imirambo y'abantu 12 bari baciwe imitwe. Ejo kwa kane umuvugizi w'ingabo Chongo Vidigal yemeje ko abishwe bari abazungu. Cyakora yongeyeho ko ibihugu byabo bitakwemezwa bitewe n'uko imirambo yabo yari yarangiritse. Yavuze ko igisirikare cyohereje itsinda ry'abaganga gufasha kumenya abo bantu baribo. Imirambo yabonetse hafi ya hoteli Amarura, aho abantu benshi icyarimwe abanyamozambike n'abakozi b'abanyamahanga bari bahungiye mu minsi ibitero byabayemo mbere yo kugerageza gutoroka bifashishije imodoka ku itariki 26 y'uku kwezi gushize kwa gatatu zikavumbukirwaho n'igitero. Abantu barindwi bicaye muri izo modoka barimo umugabo w'umwongereza n'umunyafurika y'epfo, bombi imirambo yabo yari yamaze gukurwa i Palma. Guverinoma yavuze ko abantu barenga 10 biciwe mu gitero kandi ko imiryango itanga imfashanyo isanga ibihumbi baravuye mu byabo. Cyakora umubare w'abahitanywe n'igitero n'abavuye mu byabo nturamenyekana neza.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Igikomangoma Philip, umugabo w'umwamikazi w'Ubwongereza, yitabye Imana. Philip yarashigaje amezi abiri kugira ngo yuzuze imyaka 100 y'amavuko. Mu kwezi kwa kabiri yagiye mu bitaro kubera ibibazo by'umutima. Yahamaze ukwezi ahava ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa gatatu gushize, asubira mu rugo iwe mu ngoro yitwa Windsor Castle, ari naho umwamikazi Elizabeth wa kabiri akorera, niho yatabarukiye. Philip akomoka mu muryango w'ubwami wo mu Bugereki. Ise umubyara igikomangoma Andrea yavaga indimwe n'umwami w'Ubugereki. Ubwami bwahiritswe mu Bugereki Philip ari umwana w'umwaka umwe n'igice. Umuryango we wabanje guhungira mu Bufaransa, nyuma baza kujya kuba mu Bwongereza. Philip yashyingiranwe na Elizabeth mu 1947 imyaka itanu mbere y'uko Elizabeth aba umwamikazi asimbuye ise George wa gatandatu wari umaze kwitaba Imana mu 1952. Bafitanye abana bane, abuzukuru umunani n'abuzukuruza icyenda. Noneho tujye mu Bugereki, aho umunyamakuru witwa Giorgos Karaivas yishwe arasiwe imbere yiwe n'abantu bataramenyekana. Tim Ishimwe aratubwira uko byagenze.
Polisi y'icyo gihugu yatangaje urupfu rwa Giorgos Karaivas kuri uyu wa gatanu, aho yavuze ko yarasiwe imbere yiwe mu rugo Athens agahita yitaba Imana. Polisi yavuze ko impfu nk'izi zibasira abanyamakuru zidakunze kubaho. Polisi yabwiye kandi ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko uyu munyamakuru yakoreye televiziyo yigenga yitwa Star kandi ko yanayoboye umuyoboro wa blog witwa Bloco ucisha inkuru kuri interineti. Muri raporo ya polisi yavuze ko yarashwe amasasu menshi n'abagabo babiri bari kuri moto. Mu busanzwe inyubako zikoreramo ibitangazamakuru muri iki gihugu nizo zikunze kugabwaho ibitero, aho ubwicanyi bugendereye abanyamakuru bwabo budakunze kubaho. Mu kwezi kwa karindwi ariko nyir'ikinyamakuru cyitwa Tabloid Stephanos Chiaos yarokotse urupfu nyuma yo kurasirwa nawe hafi yo mu rugo n'umugabo wari wipfutse mu mutwe akamurasa ku gikanu no mu gatuza. Ubu iperereza rirakomeje ngo harebwe impamvu y'uko gushaka kwibasirwa. Muri 2010 kandi undi munyamakuru uyobora radio akanakora inkuru zicukumbuye Socrates Giolias nawe yarasiwe hafi yo mu rugo. Muri icyo gihe televiziyo ya leta yavuze ko yarimo gukora inkuru ijyanye n'ibyaruswa. Itsinda ry'abantu batashatse kwimenyekanisha ryavuze ko ari ryo riri inyuma y'ubwicanyi, ariko kugeza ubu ntabwo ikibazo kirakemuka.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turavugira no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu, no kuri internet www.radioyacu.com. Mukanya gato cyane amakuru y'ibiyaga bigari. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahereye mu Burundi. Uyu munsi ministri w'ububanyi n'amahanga Albert Shingiro yagiranye inama n'uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi muri iki gihugu. Inama irangiye, ministri Shingiro yatangaje ko afite icyizere ko umuryango w'Uburayi uzaba wakuyeho muri uyu mwaka ibihano wafatiye u Burundi kuva mu 2015. Mugenzi wacu Eloge Wilika neza ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya yakurikiranye iyi nkuru.
Basohotse mu kiganiro cyabereye kuri imwe mu mahoteli ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ambasaderi Claude Bocu waserukira umwe bwa Buraya mu Burundi yabwiye abanyamakuru ibyo yaganiriye n'umushikiranganji w'u Burundi yagejeje imigenderanire n'ayandi makungu n'abari kumwe nabo byerekeye amasezerano ya Cotonou ahuza umwe bwa Buraya n'ibihugu bya Afurika n'amazinga ya Karayibe hamwe na Pacifique.
Nous avons parlé de la gouvernance dans le domaine des droits de l'homme, du climat des affaires, de la coopération sur la scène internationale entre le Burundi et l'Union européenne
twavuganye ku bijyanye n'intwari ibereye agateka kazi na muntu icyuka cy'ubutunzi imigenderanire hagati y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya ugushyiraho utuzi uguteza imbere ubutunzi inyubakwa bene iyo myitwarariko. Ibiganiro twifuza kubyagura muri kazoza mu mutima w'amasezerano ya Cotonou ateganya bene ibiganiro hagati y'ibihugu byasinye n'umwe bwa Buraya kugira ngo tuvugane ibyo mu gihugu n'ahandi ku bihanzi isi birimwo ibifatanye n'ikoranabuhanga hamwe no gutunganya igisata cy'ubutungane ne busha n'icyivuzo cyacu kubandanya ibiganiro n'u Burundi.
Et donc c'est notre souhait de poursuivre ce dialogue avec le Burundi.
Nikobo tu yaseguye izo biganiro Albert Shingiro ajeje imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu abona ko bigiye kuzana umwimbo imbere y'uko no mwakurangira.
Ubu rero turafise ubushake bwa politiki, haba abadukorana na twe gushaka bwa politiki buriho ku buryo ko twibaza mu minsi y'imbere yuko dushobora kugira icyo dushitse ko mbere n'ibihano byari byafatiwe u Burundi n'ibihugu bishobore gukugwaho vuba na vuba ata kintu kinini gisabwe. Hanyuma ibindi navyo tuzoguma tubamenyesha ingene tugiye guhura mu mezi abiri, tuzoshobora duhure nabo banantumiye kugira nzongere urugendo mu bihugu by'iwabo kugira ngo tubandanye tunagura iyo migenderanire hagati bihugu byacu n'ibihugu bigize umuryango w'Iburaya. Nuko rero mu camake duhejeje inama ibintu bimeze neza, hanyuma twibaza yuko imbere yuko umwaka uhera bijya bihano mwumvise bishobora kuba byahavuye mbere birashaka kudashika mu mpera z'umwaka. Nkaba ndarashimye, murakoze.
Umuryango umwe bwa Buraya na cyane cyane igihugu cy'u Faransa hari kindi kiraje ishinga ukwakira abategetsi b'Abarundi muri iyi minsi inyuma y'imyaka itanu irenga bigumira mu gihugu.
J'ai eu le plaisir avec mon collègue français de remettre à son excellence monsieur le ministre une lettre d'invitation d'accueil dans
Nagize umunezero twa mugenzi wanjye w'Ufaransa uguha ubutumire nyakubahwa ministre wo kuza mu migwa mikuru yacu. Leta ya Burundi n'abategetsi b'Ufaransa n'ibindi bihugu bya Buraya bazovugana uko bizogenda. Ni umunezero mwinshi kuko ni ikimenyetso kiri mu nzira y'inagurwa ry'imigenderanire, kuko haheze igihe kinini atamushikiranganje w'u Burundi aje i Buruseli cyangwa i Paris. Niko Bocu yashimangi. Metro Janze Bigirimana twara tukunola page Burundi yabwije ujya Amerika ko mu bikorwa byose icyifuzo cya leta gukurwaho ibihano.
Kwibaza ko hariho inzira zibiri zishoboka. Inzira ya mbere ni uko koko bishobora kuvamwo ikintu cyiza, ni kuvuga leta y'u Burundi ikikubita gashi kubahiriza agateka kazi na muntu ikagira ibintu ihinduye mu bijanye n'ingene itoteza abatavuga rumwe nayo, cyane cyane abamenyesha makuru, abadaharanira ibyiciro bya politiki bahanira agateka kazi na muntu, banye politiki batavuga rumwe n'iyo leta, cyo kimwe n'abandi banyagihugu bikekwa ko bashobora kuba badashika iyo ntwaro. Aho twibaza ko byoshoboka yuko haba igihinduka, maze ubumwe bwa Burayi bukagira ico buhinduye mu bijanye n'ibihano bwari bwarafashe. Iyindi nzira ishoboka ari nayo no munsi turimwo ni yuko leta y'u Burundi ibesha ubumwe bwa Burayi gafata ingingo zidafashe kutuntu duto duto, mu kwibaza yuko ubumwe bwa Burayi buheza buca bwemera yuko ibintu byahindutse maze ibihano bikahava.
Ubumwe bwa Burayi bwahagaritse imigenderanire na leta y'u Burundi mu ntango z'umwaka wa 2016 yagiriza guhonyanga agateka kazi na muntu no kwanka kuvugana n'abatavuga rumwe nayo. Kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka bwatanguje ibiganiro n'abategetsi b'ico gihugu. Abadepite barenga 40 basasi Buruseli baranditse mu minsi ishize berekana impungenge ko hakiri kare k'uwo muryango usubira gucudikana n'u Burundi, bagiriza ico gihugu gukomeza guhonyanga agateka kazi na muntu no kutubahiriza uburenganzira butari buke. Eroje urika neza, Ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi aho amashyirahamwe yigenga agera kuri 20 yandikiye President Evariste Ndayishimiye amusaba kugira icyo akora kugira ngo abakekwaho urupfu rwa Ernest Manirumva bafatwe kandi bahanwe. Hashize imyaka 12 yuzuye neza uyu munsi Manirumva yishwe. Yari Vice President w'ishyirahamwe rirwanya ruswa Orukom. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda.
Kubwe mashirama yigenga ni na ni 18 akorera mu Burundi na mpoza makungu yicwa rya Ernest Manirumva yahoze ricege yacu twa rishame Orikome rwanya ibiturire n'isezagwa ry'amatungo ya leta mu mwaka w'2009 yari rigamije kumubuza amatohoza yari kwarakora. Mu rwandiko ayo mashirahamwe yashize ahabona abayarongoye bemeza ko uwo bita ko ari inzira karengane yaragejeje kure amatohoza yerekeye ubunyonyezi mu igugwa ry'ibigwanisho ryari kuri yakogwa mu gipolisi mu mpisho. Inyuma y'imyaka 12 ayo mashirahamwe yigenga ninani zayo zisaba umukuru w'igihugu w'u Burundi gutegeka ubutungane bugakura mu nzira iyo dosiye. Gabriel Rufyiri atwara iryo shirame Orikome.
Isi yose amashirahamwe yigenga eka n'abandi twese twaragerageje kugira ngo turabe ko tworonka ukuri ubutungane kuri Ernest Manirumva, ariko kugeza n'uno munsi tubona urubanza ahubwo rwaciye ruhagarara. Arico gituma amashirahamwe atari make yifuje kwitura nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi kugira ngo wewe ari umucamanza mukuru abwire ubu ushikiranganje bw'ubutungane cyane cyane sentare ntahinyuzwa dossier irimo twayishizemo mu mwaka w'2013 imyaka 8 irarenganye ugo rubanza ntirurigera ruva aho ruri
amatoza ya mbere yakozwe n'igipolisi cy'u Burundi yerekanye ko ibiro vya Manirumva vya bomowe mu ijoro gitari ku 8 buca bayitariki 9 ukwezi kwa 4 umwaka w'2009 amadosiye atari make aribwa no munzi we vyabonetse ko hatwawe impapuro z'amadosiye atari make nkuko biri muri raporo y'igipolisi cha Amerika karuhariwe mu gukora amatoza FBI cari cahamagawe na ONU hamwe no Burundi gufasha mu matohoza ni dosi yavugishije benshi haba mu gihugu no mu makungu haranatangujwe mbere n'isekeza ryo kurondera uko kuri giswe campagne justice pour Ernest Manirumva ari naryo aya mashirahamwe yigenga yanditse urwandiko ahurikiyemo abatari bake barafashwe barafungwa muri iyo dosiye ariko ayo mashirahamwe abona ko abafashwe ari nk'urwitwazo kuko aba batumye batigeze bakomwa komwa raporo y'amatohoza yakozwe n'igipolisi cya Amerika karuhariwe mu gukora amatohoza FBI yerekanye ko ubu bwicanyi bwakozwe n'abantu batumwe na bamwe mu nzego za leta harimo intwaza ngabo mu gipolisi n'igisirikare iyo raporo mbere yaradondaguye n'amazina ico bikoze ayo mashira matangazwa n'ingene abavuzwe batigeze bashengezwa mu butungane
rero tukaca tugira makenga kuko tutabona yivyo bintu biriko biraja kubona dossier nkiyo yatumye namakunga gira amatohoza muri ibuka ca ice icegeranyo ca gipozi ca Amerika ijo jwa amatohoza muri ibuka icegeranyo c'umugu wa gatatu ivyo bavuze none umunsi rero turacharindira ubutungane naho tubona ko bitoroshe twebwe mugabo ntizuzokwigira duhagarika n'umunsi numwe barakoze ibintu byose ngo batuzibize mugari tuzofata ubiretse kuko Ernest yayikorera igihugu yakora ivyo igihugu ntiyakora ivyiwe nico gituma twifuza ko tumenya abateguye gorufu imvo yatumye bamwica nababishize mu ngiro
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya kugwa rwandiko rwarungikiwe umukuru w'igihugu waba gwamushikiriye maze tubaza umuvugizi wiwe yamara mu fasoni Everine Butoyi ntacho yashimye kutwishura twabajeje kandi umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye ko ari ico leta ivuga kuri iyo dosiye Ernest Manirumva naho amatohoza yo bageze Prosper Ntagwamiye yatwishuye amajambo make ati ntacho tubivuga ko ayo mashirahamwe agereranya ubwo bwicanyi n'ubwakorewe Floribert Chebeya Bayizire umukongomani yaharaniye agateka akazi na muntu yishwe mu mwaka w'2010 umwaka umwe gusa inyuma ya Ernest Manirumva ndetse bakamwita Chebeya wo mu Burundi kuko nawe yishwe kubera amatohoza ariko arakora nk'uko ubutungane bwo muri Congo buvyemeza Pierre Clave ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi abantu batatu bishwe barashwe n'abakekwaho ko baba ari abasirikare ba leta bakorera ahitwa Kakongo muri segiteri ya Tanganyika territoire ya Fizi intara ya Kivu Yepfo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri iyi ntara ya Kivu Yepfo Vedaste Ngabo uri Uvira
aba bantu ko ari batatu bishwe barashwe na basore mu mwana wo kuri Nyagisozi aho ni mu birometero bigera kuri 30 n'umujyi wa Baraka amakuru dufite yemeza yuko bari bavuye gukurikirana ingazo ku mugorore zanyazwe n'abagwanyi ba Mai Mai uwitwa ngira umukiza David n'umuyobozi wa lokalite ya Bibogobogo
abaye mu gitondo sita moya n'igice nkabazukirije Mai Mai raza yarite n'umuri mu mutambara yamaze gushika ifata ingera zishorera maze kubishorera defante ziratabara abaturage nabo bagenda bakurikira zabo bashyitse mu nzira efante se ihindukira n'abaturage bapfuye abaturage batatu n'ubu bita ndisabiye n'undi bita abindirwa n'undi ngo ni zaye kugeramya abone bakuye bitana FRDC bagiye batabara inka zabo
bari batabaye bose ni gute yabishe batabaye bose
abaturage bose bari ku inka zabo n'abungeri bari ku inka zabo abasikare ngo bari bafashe kwishe bahita babarasa kugeza n'ubu kugeza n'aku no munota n'icyaramye impamvu FRDC n'abaturage kuko icuma abaturage n'imari yabo no gutanga isuku imiri ipaka y'igihugu none urumva
Umuyobozi wa gisirikare muri rejima y'umwaka 2022 Colonel David Ipanga ari na ugenzura abo basirikare bashinjwa kwica abo basore batatu yemeje ko abo bantu bishwe gusa yasobanurije ijwi rya Amerika ko amakuru ahagije y'uburyo bishwe atarayamenya kandi ko yohereje umuyobozi wa batayikorera kuri Mugono gukurikirana icyo kibazo ikindi uyu musirikare uyobora rejima y'umwaka 2022 yumvikanishije nuko ashobora kuba abasirikare bitiranyije abo basivile bari bavuye gukurikirana izo nka n'umwanzi wari wazinyaze kuko muri abo basore barashwe bari bafite imbunda zibiri so bwa mbere abasirikare ba FARDC bakorera muri rejima y'umwaka 2022 bari muri batayo iri kuri Mugono bashinjwa kwica abaturage kuko tariki ya 10 y'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2021 bishe barashe abaturage babiri mu Rusenda nkuko bitangazwa na Ngirumukiza David
bishe kandi yarashe abaturage babiri barapfa ndarakomereka amayinga bari ntarashira none abandi naho barapfuye ngo bemo paro ku politike complicité ya FARDC abonye akoma kuri sabane zibo bisaba mwabo bajya bise iyo batayo ditasaye yandi yoje batayo yabise yaye bise na kubandere Ewe se gusaba ko iyo batayo bihafu bakabuye zindi batayo icumi n'umutekano w'abaturage kuko ngo ari bo
Nkumenya yuko umwaka ushize 2020 no muri territoire ya Uvira ahitwa Sange umusirikare wa FARDC yisharashe abantu 12 Vedaste Ngabo ku garadijwi rya Amerika Uvira mutara kivuye
Radijwi rya Amerika noneho tujye muri Uganda ikigo cya polisi gishinzwe iperereza kirimo kubaza amakuru abakobwa 41 b'abarundikazi bahagaritswe bagiye gucuruzwa mu bihugu by'abarabu umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda Inyashius Bahizi arabiduha neza
abo barundikazi 41 bari hagati y'imyaka 18 na 30 ubu bari mu maboko ya polisi yabashakiye inzu bacumbikiwemo mu mujyi wa Kampala mu gihe iperereza rikomeje ku kuntu bagejejwe mu gihugu nabo barabigize mu ruhari kuri ubu polisi ivuga ko yafashe umugabo umwe w'umurundi ukekwaho ko ari we wari urimo kuja kubagurisha kugira ngo bajanwe mu bihugu by'abarabu gukora akazi ko mu rugo Bwana Charles Twine, umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe iperereza muri Uganda yatangarije ijwi rya Amerika ko ibi bimaze kuba akamenyero
We have one suspect called Joseph Ngaruka. He's a Burundian, but we
Ati twafashe umuntu umukekwaho icyaha cyo kugurisha abakobwa. Ni umugabo w'umurundi witwa Joseph Ngaruka, ariko tuzi neza ko hari umugwi urimo n'abanyayuganda akorana nabo. Turimo kubashakisha kugira ngo tuzabajanire hamwe mu rukiko tubashinje ubufatanyacyaha bwo gucuruza abantu. Bakoresha Uganda nk'inzira kugira mu burasirazuba bwo hagati. Mbere ho twagiye duhagarika abakobwa b'abanyayuganda bari hamwe n'abarundikazi. Uyu twafashe rero akaba yemera ko atari ubwa mbere abikoze ko yari asanzwe yambutsa abakobwa abakishije ku kibuga cy'indege cya Entebbe.
Entebbe Airport to the Middle East. So it's not the first time, so to say.
Ukurikije umuvugizi w'urwego rw'iperereza rw'igipolisi ibihugu by'akarere bigomba kugira icyo byakora gukemura iki kibazo kuko aba barundikazi bagera muri Uganda banyuze mu bindi bihugu. Bwana Atwine yatubwiye ikigiye gukurikira.
Sure, the next stage we virtually like a matter of procedure intend to have all the girls examined.
Ati ikigiye gukurikira nk'uko bisanzwe tugiye gukora ibipimo by'amagara aba bakobwa bose ndetse no kumenya uko bahagaraye mu bitekerezo dore ko bagaragara nk'abahungabanye cyane mu mutwe. Twatangiye kubahumuriza kandi kuko ni inzira karengane kuko bamwe nta nubwo bari bazi ko bagiye kugurishwa bari bazi ko bajanye gukora akazi mu buryo busanzwe. Nyuma dushaka ko bazatubera batanga buhamya mu butabera tumaze kugezamo abo dukeka ko bari muri ibi bikorwa byo gushaka kubacuruza. Rero ibi tukaba dushaka kubikora tutarabasubiza iwabo kuko twabonye ko turamutse tubasubije iwabo bataratanga ubwo buhamya bizatugora kubagarura ngo babutange. Kandi ambasade y'u Burundi yemeye kudufasha kuzabatahura. Nagerageje kumenya icyo ambasade y'u Burundi muri Uganda ivuga kuri iki kibazo ariko ntibyashoboka kuko telefoni twagerageje z'abakozi bo kuri ambasade hamwe na ambasaderi ubwe Madame Epiphane Kabushemeye zari zifunze. subga mbere abarundi kazi bahagarikiwe muri Uganda baje kugurishwa mu bihugu bya Barabu kandi hari nandi maraporo yuko hari no mu bindi bihugu by'ibituranyi aho abarundi kazi basubijwe inyuma bajanwa ahantu batazi. Ignatius Bahize, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Nshuti zacu ni radio Ijwi rya Amerika, mukomeje gutega matwi aya makuru rona hangaha ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye. Mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu. Umugoroba mwiza, murakarama.